iyo mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri mikro, muri kumwe na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inama y'iminsi itatu ihuza abayobozi ba Amerika na Afurika ku bijanye n'iterambere ikibera hano i Washington DC yatangwe ku munsi wa kabiri w'indwi irangira uno munsi wa kane. Umunsi w'ejo kuwa gatatu washimikiye cyane cyane kukongereza ubudandaje n'imitahe hagati y'izo mpande zombi. Ejo kuwa gatatu kandi perezida wa Amerika Joe Biden yarashikirije ijambo abari muri iyo nama. Yashikirije imigambi mishasha yerekeye ubudandaje n'imitahe muri Afurika. Yaremeye gukomeza gukorana hagati ya Amerika na Afurika mu kuvuga ko ibibazo biraje cinga makungu bidashobora gutorega inyishu umugabane wa Afrika utabigizemo uruhara ruboneka. Abaserukira mashire hamwe aranira inyungu z'abanyagihugu barimwo abaserukira ayagwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta n'abanyene baratumiwe muri iyo nama. Ni mu gihe ikibazo c'ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta bibandanya kugeramira bikomeye iterambere nyakuri ry'ubutunzi mu bihugu bitari bike byo ku mugabane wa Afrika. Muri iyo ntumbero abari mu mashyira hamwe ajejwe kugwanya ico kibazo gikomeye mu bihugu bitandukanye vya Afrika atasigaye inyuma. Twatumiye uno munsi muri studio yacu y'indwi ngaha ku Ijwi rya Amerika i Washington DC Gabriel Rufyiri ayoboye ishyirahamwe Olicom rijejwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu Burundi akaba ari umwe mu bitavye iyo nama. Twamutumiye rero mu kiganiro muri Sanga. Mutumire mbaje kubaramutsa.
Murakoze cyane turabaramukije ka turaramukije n'abariko baradukurikira tukaba tubashimiye ko mwaduteyitika mwadutumira mu ino studio ya y'Ijwi rya Amerika. Murakoze
kubona mwaratumiwe muri iyi nama bivuze iki mwavyakiye gute?
Twavyakiriye neza kandi niteka kuri jewe ku Burundi hamwe no kwishira hamwe nsangwe ndongoye Olicom.
Nibihe mwashimikiye ko muriko murabandanya kuri uwo munsi wa nyuma mu manama muriko muragira kubijanye na mwebwe muserukira amashirahamwe ahanini inyungu z'abanyagihugu?
Uno munsi ibyigwa n'ibintu bitandukanye kuko bibera mu mpande zitandukanye. No kuvuga uno munsi hari ibirabana ni n'abayobozi mu mpande zitandukanye mu bijanye n'iterambere no gufashanya kwa Amerika hamwe n'ibihugu bya Afrika. Ariko kandi n'ukumenya yuko nejo bizobandanya aho rero cyane cyane bizoba biraba Burundi. Inama muri rusangi iza gusozerwa uno munsi ariko ejo Uburundi buzogira inama yabwo hagati y'abanyamitahe b'Amerika hamwe n'abanyamitahe b'Abarundi kugira ngo barabe ibyo Abarundi hamwe n'abanyamerika bashobora gufashanya. Iyo nama rero ikazuba irongowe n'umukuru w'igihugu Burundi. Tukibaza neza yuko naho nazuvugirwa ibitari bike mwiyo nama.
Nitegereje ikibazo cha ruswa ni ikibazo kwiragiye hose ku isi mugabo kiri ku rugero rutandukanye abitegereza ibintu namwe mu biharuro n'ubushakashatsi mugira bakaba babona ko ugo rugero ruri hejuru cyane mu bihugu bitari bike byo muri Afrika. Dutangire ku Burundi, mubona ikibazo cya ruswa cyifashe gute muri iki gihe?
Ikibazo cy'ibiturire mu Burundi ni kibazo nibaza ko ahubwo no munsi kivugwa cyane mbere n'abasuku b'abanyagihugu, no kuvuga abategetsi, abo beshi bita abategetsi mbwa twita abasuku. Umuntu aravye ibiharuro biragaragara neza ko abasuma barengeje, biragaragara ko abasuma barenze urugero, kuko umukuru w'igihugu uravye ngene nabivuga, biraboneka yuko bamaze gushinga imizi. Ivyo rero nibaza neza yuko badahagurukiwe, nta wava ngo bicarigwe badahagurukiwe, ntibishoboka yuko ituri gishobora kugwanywa nkuko mwariko murabivuga. Ni nakaranda, ni freo, ni kibi gisa n'ikizimbwamitse ibihugu byinshi bya Afrika, n'u Burundi rero budasigaye inyuma.
Naho muravye ku mugabane wa Afrika muri rusangi?
Oya, muri Afrika nahone ibiturire birakomeye cyane. Mu bihugu byinshi bya Afrika urabona yuko abantu bihutira baje gutwara, bagaragara ko cyane ibyo bintu by'ibiturire, haba mu buzi bwa leta, haba mu bintu by'amatora, haba mu bintu bijanye n'ubutungane, haba mu bijanye n'amasoko, urabona ko ibiturire vyiraye cyane, ari naco gituma kontina yacu ya Afrika usanga idatera imbere, igumira inyuma kubera abayobozi. Nko mu nyinama tumaze mu minsi, biragaragara yuko ikibazo kijanye na demokrasi cyane cyane ishimikiye ku intwari bereye no kugwanya ibiturire bivugwa cyane. Ariko nivyo, haravugwa ibintu bijanye n'umutekano, haravugwa ibintu bijanye ni terambere, ariko n'ikibazo c'intwari bereye ntigisigara inyuma, kuko nico shingiro rya byose. Burya nyamba haba umutekano muke, nyamba haba ibi byo gukumira n'ibindi, no kubera inyungu z'akagwika abantu baba bibaza yuko ari bagomba gutwara ivy'igihugu bonyene, abana boke bashavuza bakaheza nabo bakavuga batoya, natwe tutegezwa kugira ico turonse. Rero nibaza yuko ibihugu vya Afrika tuguma tubivuga n'umutwagira tubisubiremwo, ntibishobora kuzotezwa imbere n'ibindi bihugu ababirongoye bonyene n'abanyagihugu bavyo bataciye ubwenge ngo babone yuko ari bo iterambere rigomba kubava ko abanyamahanga bazoza basahiriza. Mugabo bagomba kumenya yuko ata munyamahanga azaza guteza imbere ibihugu byabo, kuko no barafise ibihugu bagomba guteza imbere.
Turabigaruka ko reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone ku bariko baratwumviriza bashaka kubaza ibibazo no gushikiriza ivyiyumviro. Dusse Innocent Nigena, uratwumva?
Yego, ndavuga.
Innocent, uhamagaye urihe?
Mbamagaye ndi mu Rwanda mu karere ka Rusizi.
Ufise ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza ku mutumire?
Ego, murakoze cyane ku mutumire mwatuzaniye. Ikibazo nari mfite ndi bubaze icyo mu by'ukuri ko tumaze kubona ko ruswa ari ikibazo kiri hose mu bihugu byacu byo muri Afurika, kandi abakayirwanyije ukabona bayirwanya mu magambo batabishyira mu bikorwa ngo bayirwanye bigaragare ko yacitse. Dufatiye urugero nko ku rugero perezida aherutse kuvuga Evariste Ndayishimiye avuga ku bantu bakora ku kibuga cy'indege bakaruswa abagenzi. Icyo ni ikibazo usanga atari no mu Burundi gusa, no mu Rwanda mu nzego za leta izo hejuru, atari zo hasi gusa. Ese byacika gute? Hari icyizere ko bizagerwaho, wenda ruswa ikaba yacika burundu, cyangwa n'ubundi ruswa ni ikintu tugomba kwakira tukabana nacyo, cyane ko usanga abaturage bo hafi tubirenganiramo, ugasanga hari serivisi tutabona kubera nta bushobozi. Ese icyizere gihari ko ruswa ishobora kuzacika, cyangwa hari imbaraga zindi leta igomba gushyiramo kugira ngo izacike, icyakorwa ni iki? Murakoze.
turabashimiye yari Innocent Nigena mutumire mwo mwishura
twebwe twibaza nkuko mwabivuze inosa nuko igiturire gishobora kugwanywa kuko mu bihugu bitari bike cyane cyane byihaye intumbero cyangwa imbono yuko bagomba gutsimbataza intwari bere mu bihugu byabo barashe kugwanya ibiturire ivyo aha twovuga nka nk'ibihugu nka Ghana cyara gerageje bena Ir Maurice aha ni muri Afrika mugabo dugiye kandi kure nko muri ibihugu vya Amerika aha turi naratewe iteka mu myaka iheze ndaza gukurikirana ibyigwa bijanye n'intwari bereye n'uburongozi bwiza ndagendagendera ama ubuzi butari buke bwa Amerika muhaba mu butungane haba mu administration de base no kuvuga aha intwaro yo hasi mu makomine ahusanga ahantu hose barashizeho uburyo nka muri Amerika barashizeho uburyo n'umukozi wa leta kugira ngo aronka amafaranga hawe n'uwundi muntu hagomba kuba urwandiko kandi barafise ukuntu bakontorora ibintu abantu bakorera leta baronka ariko mu bihugu byacu bye ntibibaho twebwe nk'akaruro mu Burundi barababwiye bati nibirekana ubutunzi bwabo bategetsi basuku baranse by'ukuri rero birashoboka igihe hoza barongozi bafise ishaka ryo guteza imbere ibihugu byabo ivyo rero kugira ngo bizoshoboke nuko hagomba gufatwa ingamba zikomeye kugira ngo ako karanda kagwanye kuko ingaruka mbizi giturire ni mbi cyane haba ku ntwaro ya demokarasi ntwaro rusangi haba mu bijanye n'ubutunzi haba mu bijanye n'imibereho y'abantu muri rusangi amagara y'abantu kwiga ibiturire ni bibi cyane bigomba kugwanywa ariko ababijya nabo ntibavyemera kuko bibatungisha cyane mugabanye igihugu muri rusangi bagakena
yari Innocent Nigena ku kibazo umutumire wacu aramwishuye ubundi dubise ku murongo wa telefone ni Focus Manirambona uratwumva
ariko ndabumva
uri he
ujeli ubumva
ufise kibazo icyumviro
n'icyumviro cyose nashaka kubaza umujana nawe usimire
yego
gushira mu gihe yindi bivuga yumvikana kandi bikora neza cyane mugabo agiye gushira hamwe kandi abo bakora ishyira hamwe rikomeye mugabo nama numva ariwo abivugira wenyine nta wundi muntu numva yoba avuga ku rwego rw'ishyira hamwe yoba ariwo abikoreramo wenyine afite ibyegera afite abahanuzi cyangwa imeze gutya
murakira gushimiye kuki ku kibazo cawe reka bishure
murabizi neza yuko ishira hamwe ritavugwa n'abantu babiri ni mbaza nibihugu ari bihugu biba bifise umuvugizi sinzi rero ku kibazo cigiturire haraho bihuriye no kuvugira ishira hamwe niyumvira neza ko uyu Focus ari muri babandi uko ndavyibaza jewe aho kurondera gutora umuti w'ibibazo ngo havugwe ibibazo nyamukuru bigomba kuvugwa baca barondera ingene bakwepesha ibibazo aho kurondera umuti w'ibibazo nibaza ko ikibazo kiharu no munsi mu Burundi nk'uno munsi hari kibazo kijanye n'igitoro sinzi ko Focus afise imodoka cyangwa atagira imodoka umuntu avuze ingene iyo soko yatanzwe y'igitoro igahabwa ishira hamwe Prestige ikibazo kimaze imyaka n'imyaka ari mu Burundi twese turi kumwe mu Burundi na Focus nibaze ko hari ibibazo bikomeye bihanze igihugu atari uvugira urikome cyagomba kuba ikibazo nibaza rero yuko ibyo tutobiteba kuko hari ibindi bibazo bihambaye cyane tugomba gushira imbere kuko nuko nabivuze ishira hamwe urivugira n'uri serukira ico nico ca mbere abandi babavugira uyo abihagariye imbere y'amategeko canke aba yarabishinzwe nibaza rero yuko icyo atari kibazo gihambaye gose cyo zamwa kintu kiganira
ubundi duteye kamo ni Claude Habumugisha uratwumva Claude
ega
Claude uri he
ndi Musanze
ufite kibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
narebe ikibazo Inavuga tese irana amiri kubera muri Amerika buri ya ifite kugabanya muri Afrika urusera. Nyo kibazo na risa kakababaza marakoze. Kwa abayobozi ba Afrika cyangwa Iran. Bakonda ruswa kurusha aho gushimbira mu
turamutaye ku murongo ariko turibaza ko ndibaza ko ikibazo cyo wacumvise.
Nacumvise Claude avuga ati mbega iyi nama iriko iraba ngaha muri Amerika i Washington DC irashobora kugabanya igiturire erega birashoboka ariko nkuko nabivuze nkitangura ishaka ryo kugwanya igiturire ryo gukingira amatungo ya leta ryo guteza imbere ibihugu vya Afrika bizova ku banyafrika bonyene nkuko Barack Obama yabishikirije mu kwezi kwindwi mengi tariki 11 mwaka 2009 muri Ghana avuga ati ibihugu vya Afrika ntibikeneye abarongozi bakomeye ikeneye inzego zikomeye ariko nanje nokongera ko nti bikeneye inzego zikomeye n'abarongozi bafise ubuntu biyumvira abanyagihugu babo ivyo nivyo bizoshobora nyamba uno munsi Amerika iri ukwiri nuko George Washington yashoboye gushiraho ivyo tokwitare base solide ibintu vy'intango vyatumye Amerika iba ukwiri ino munsi ari gihangange ntiyigeze yumvira kuri we yiyumviriye kuri kazoza ka Amerika si Amerika rero gusa nibihugu byinshi ku isi ariko twebwe mu bihugu byacu vya Afrika turabona neza yuko baryohebwa no kubita ba excellence banye niteka no kuvuga très honorable bakumva ko ivyo ari byo bikwiye ariko ivyo nibintu bito cyane ku bantu bagomba gutiza imbere ibihugu byabo nibiyumvire ejo biyumvire ingene ibihugu byacu ejo bishobora kuba bimeze
tuvise kandi Ngoboka Jean-Claude uratwumva
ndabumva neza gatanu kuri gatanu murakoze cyane kumpa ijambo nitwa Ngoboka Jean-Claude ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda ni mu kagari ka Kerwa mu rugo ya mbere umukozi w'ikiganiro muri isanga bose ni nabashimira kusanganya amatsiko mu biteguye kuri uyu munsi
uvuze kibazo ubaze umutumire uvuze icyumviro ushikiriza
murakoze cyane by'umwe kumva kuri isanga konshimira cyane umutumire mu biteguye Gabriel kumanu kumisobanura bya duha n'ibitekerezo bye atanga by'umwe ariko kuri iki kiganiro mwagarutse kusanganya amatsiko cyane nanashimye by'umwe ariko igaruka ku isesengura ry'igurwa ry'amatungo mu Burundi ariko by'umwihariko mwene n'akamu natwe hano mu Rwanda ari shimira cyane Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ku buryo ki idufasha cyane cyane mu kugira ngo turinde amatungo yacu ndetse tunabashe kuba twayongera umukamo ndetse tunabashe kuba twanafata na gahunda yo gutera intanga icyo mvuze intanga ni ziriya ntanga inka z'inzungu batera kugira ngo zivuke ziriho izimanye kugira ngo ubworozi bumeze kwiyongera mu gihugu mera hano muri aka karere ka Ngoma muri Murenge wa Gashanda kugeza ubu dufite ubuyobozi budukurikirana umunsi ku munsi ibyerekeranye n'amatungo mu kugira ngo amatungo abashe kororoka agere ku baturage ikigero kiri hejuru tugeze kuri 90% muri uyu murenge wa Gashanda ariko tubikesha ko ubworozi bujyanye n'amatungo magufi ndetse n'amaremare tubasha kugira kuyabungabunga ndetse tubasha no korozanya umuryango utandukanye kugira ngo tumwe tubungabunga amatungo
ego waduga ku ijambo ugabaze ikibazo cyangwa icyumviro muri make
ikibazo nashaka kumubaza ese ko hari ukuntu mukeretanye n'amatungo hari uburyo ki amatungo ashobora kuba hari nk'ubushobozi buke mu buturage abafite bwo kuba atabasha kuba iyo tungo yarigeraho ariko by'umwihariko nta n'ubushobozi bwo kuba yabitura kugira ngo by'umwihariko kugira ngo yoroze bagenzi hari ubushakashatsi wenda baba barimo cyangwa se iyo bagiye bazafasha abantu kugira ngo nabo babashe kuba korozwa na bagenzi babo kuko turorozwa ariko nta kigero gishimishije turakigeraho by'umwihariko rero nk'abakurikira n'izikora bizimya n'izindi zikurikiranye mu isi yose bareba uburyo ki bwagera ku ngeri zitandukanye kugira ngo ubworozi bumeze bwiyongere cy'umwihariko tunashima ende kigero tumaze kugeraho ariko dusaba ko kirushijeho byaba byiza. Ikindi mubaza komite iracyari mikeya cyane, miti y'amatungo kenshi na kenshi ugasanga amatungo agenda agenda gushiraho biturutse ko nta miti tugeraho ku gihe. Icyo nacyo bakirebaho, tunashima ko n'indwara twahuye nayo y'uburenge n'icyo ariko tubasha kubona imiti tukaba tugenda bunacika gake gake kenda kigabanyuka. Ibyo nabyo twabishimira Leta y'u Rwanda by'umwihariko n'uwo mutima wa nkagirango bamumugezeho anagumeza nawe abikurikiranye ijana ku ijana.
Murakoze, turabashimiye. Mumwishure
nibaza ko ivyo avuze biri mu bibazo biri ko birigwa ngaha, ibibazo bijanywe n'uburimyi n'ubworozi mu bihugu vya Afrika. Barabona ko ari kimwe kishobora gutuma ibihugu vya Afrika bitera imbere igihe vyotezwe imbere. Hariho rero abantu baje nti mwumvise ko inama ihuza aba amareta, igahuza amashirahamwe yigenga, igahuza mbere n'abajejwe ivyo ubudandaji, no kuvuga abafise ama societe asanzwe akora ivyo by'ubudandaji nayo burimye arimo. Rero nibaza neza ko Claude Jean Claude yogerageza yoshira umutima munda, twibaza neza yuko abayobozi baje baserukira u Rwanda hamwe n'abanyamitahe ndazi neza ko hano muri Amerika bateye imbere cyane mu bintu byo korora. Numvise ko abishimikira ko haba imiti, haba ibitungwa, ingene babigwiza. Nivyo mbere biraba u Rwanda bikaraba n'u Burundi, kuko murabizi neza mu bihugu byacu by'u Rwanda n'u Burundi mu bintu bituma abantu batera imbere. Ivyo bijanye n'uburimyi n'ubworozi iyo bitejwe imbere birashoboka. Cyane cyane gusa ikigoye nuko aho twororera, aho turima, amasi yaraze kubera ikibazo kijanye no kurondoka cyane. Ivyo rero navyo n'ibibazo bikomeye biriko birigwa. Mugabe ivyo ndabigaruke ko biva ku ntumbero niyerekwa imbono abarongozi b'ibihugu byacu babafise. Iyo bafise imbono iraba ibibazo by'abanyagihugu, no kuvuga baca bafata ibyo bibazo abanyagihugu bafise bakabigira ibyabo. Nk'ububaje ngaha bagaca, ndazi ko abanyarwanda batari bake bariko barakurikirana kigano kiganiro, no kuvuga yuko bakwiye kuzubaza nabo abarongozi babo nibasubira inyuma bati mbega mwakuye iki hariya gishobora gutuma ibihugu byacu bitera imbere. Ariko rero cyo mwomenya mu guheraheza nuko Rwanda rurafise aho rugeze, kuko mu bijanye n'ibyo by'uburimyi barafise ukuntu umengo bagize abantu ku ngero ku buryo baza barahanahana inka ntizera neza yuko ahubwo bazokungura gusumba.
Murakoze. Jean Claude Cretien ari ku murongo wa telefone, uratwumva?
Ego ndabumva.
Uduhamagara uri he Jean Claude? Claude urantunga? Claude uratwumva?
Ego ndabumva, ndi Bujumbura mu Burundi.
Ego ufise ikibazo icyimvuriro?
Mbisikibazo mbatu mutumire.
Mukibaze?
Ndashimira cyane ubwitange bwo warongoye ORICOM mu kugwanya igiturire mu Burundi. Kandi akenshi na kenshi turumva n'amadosiye baba bagize bavuga ko baba banyonoye n'abatwaye amatungo y'igihugu. Kandi na perezida rimwe na rimwe arabivuga ko ubunyonyi bubaho mu gihugu. Nashaka mbaze umutumire mbega none n'ibyo wa mashyirahamwe agwanya ibiturire haba abatwara babivuga ari ikibazo ikihe kugira ngo abo bantu banyonore igihugu bashobore gufatwa canke bakurikiranwe ubutungane? Murakoze.
Turabashimiye.
Nagira nshimire Chrétien Jean Claude ku kibazo abajije, kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu uya twebwe mu Burundi umukuru w'igihugu arabivuga cyane, ukabona ko bimuraje ishinga gose n'ukuri ibyo mbere turanabimushimira umukuru w'igihugu. Ariko tukuma tumusaba yuko yotera intambwe yindi cyane cyane yugu hana abantu bakora ayo makosa kuko ibyo bintu nibyo nko baratubwira bati bafashe umustanteri wo mu rumonge bafunza uyu bakuyuyu ariko ibyo no babwira yuko byamyeho barabakura mugabo ibituma itunga ry'igihugu rikingirwa ubwa mbere riduzo hanyuma rikingirwa nuko ubwa mbere hafatwa hagirwa ibyo bitwita amareforme amareforme profonde ndabakaro gasanzwe kugira ngo ibyo muce muvyumva neza muri OBR haraje umuhinga w'umu Irlande yitwa Kieran Holmes ubugihugu cinjiza ama miliyari d'amajana 4 ari munsi ya majana 4 imbere y'umwaka wa 2008
ari amafaranga yahe
amafaranga ya marundi aya mafaranga ya marundi rero imiliyari amajana 4 yinjiza uburundi bwinjiza Kieran amaze kugira reforme gutunganya neza ukundi gushasha ingene duane na impo bikora mu Burundi ihaciye hinjira mu myaka 5 yagiye araduga kugera ahashika ku mamiliyaridi amajana 8 ubu uya turi ku mamiliyaridi arenga igihumbi murumva akamaro ka reforme ariko baramugwanije kubuge uyu muntu yavuye agenda ahunga mu Rwanda ntaza kandi karo gasanzwe mu Rwanda barazanya bahinga bazigira ama reforme mu gisata cha cumuyaga nkuba umengo cyangwa cy'amazi n'ibindi bisata bimwe bimwe kuburyo bitwagwa bimwe bitwagwa umengo n'abanyamerika ibindi bitwagwa n'abayizrayeliye kuburyo bari ko baragira bagize ama reforme ibintu ro byaraduze gusa natwe mu Burundi haba ubutungane haba ibijanye n'amasoko ya leta haba n'ibindi hatabaye ama reforme ntibizoshoboka nibaza ko hanyuma n'iryo shaka
Mrakoze, Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho muri studio y'indwi hano ku Ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umutumire Gabriel Rufyira yobo ishira hamwe Oricome rijejwe kugwanya ibiturire n'isesa kugwanya amatungo ya leta mu Burundi akaba ari umwe mu bitavye inama iriko ibera ngahe i Washington DC huza abayobozi ba Amerika na Afrika kubijanye n'iterambere ikaba rero yatanguye ku munsi wa kabiri w'indwi ikabirangira ku munsi wa kane no kuvuga uno munsi akaba rero ari mu batumiwe mu kubaza ku ruhande rw'abaserukira amashira hamwe haranira inyungu z'abanyagihugu nagomba nababaze ruswa yibonekeza mu buryo ubuhe ku bariko baratwumviriza abataba babize
igiturire kibonekeza mu buryo bwinshi cyane buryo bwinshi bwa mbere no baza kubabwira mu camake yuko ibiturire biri uburyo nka butatu nyabunkuru sinzi ngira mpavanda bitora mu Kirundi hari byo bita la corruption noire ibiturire byirabura bimwe bita binini binini la grande corruption hakaba ivyo bita la corruption grise sinzi ngene no kivuga mu Kirundi ni vya biturire usanga biri mu butungane ibibaba vyakwa impfuvya bapfakaze abantu bato bato hakaba nibiturire byitwa corruption blanche ari chanque corruption oui corruption blanche no kuvuga ibiturire vyeru sanga ari bijyu sanga birekuwe muri societe abantu bakabihana mugabo ntihagira ivyo cyica cyane ivyo bwo kwibiturire rero bimwe bwo byose bisingarukambi ibiturire byibonekeza nko mu Burundi ivyo biturire bitara corruption noire chanque la grande corruption ivyo biraboneka gose biboneka mu masoko ya leta mu makontra asinywa ivyo biraboneka gose ni navyo bizimbwabika iterambere muri rusangi turabibona gose birazingabika iterambere amabarabara ugasanga yubatswe amazu yubatswe ugacusanga inzu ibintu bimaze umwanya muto cyane ibindi navyo ntibinahera no guhera ivyo rero mu Burundi ni ibintu bikwiriye gose byirwa biraboneka aha twakarurira nk'urugomero umukuru w'igihugu nyine igeze kubivugira kwa mpanda baraje mpanda imiliyari 50 na zine zagiye gucyo ariko nta kintu nakime kera bakwiza n'uno munsi n'izindi nyinshi rero la corruption anarchique ibi chanque ari bitwise la corruption grise ari byo usanga bitera abanyagihugu batoya baronde rutu ahana hariya usanga batabironka bigaca bitera ibibazo bigaca bituma haba icyo twita crise de confiance no kuvuga kutizigiranira hagati y'abanyagihugu habwe n'intwaro ivyo navyo nibibazo bikomeye aho usanga abanyagihugu bazinutswe kose intwaro kuburyo kubera baba badashobora kuronka ivyo bafite uburenganzira hariho rero n'ivyo biturire bindi usanga vyemewe ariko navyone nibibi giturire cyose chamari kibi kuko umuntu aronka ibintu atarakwiye kuronka hariho nibi rero bita corruption politique nayo ni corruption usanga nayo ne yica cyane corruption wari yica demokrasi ariko corruption politique nayo ikica ibintu bijya igiterambere corruption noire ariko corruption politique nayo ikaca yica inkingi zose za demokrasi ivyo murumva ko ari bigoye cyane hariho na corruption d'etat hariho na corruption d'etat usanga amareta abonye nari yagira amakorruption nuko uvuga hari ubwoko bwinshi bw'ibitwa none na corruption sexuelle atari amafaranga nibindi
yego iyo abategetsi muri Afrika bahanganye n'ico kibazo abantu babaza igituma urugero rw'ibiturire ruri hejuru cyane muri Afrika rukadindiza iterambere nkuko mwariko murabivuga mwariko muvuga ko kenshi usanga n'ibintu bitubakwa n'ibyubatswe bikubakwa nabi kubera amafaranga aba yanyurujwe yaciye ku ruhande ariko bo bakavuga bati nikibazo kiri ku isi yose hose hariho ruswa ni kuki mubona Afrika gusa niki hemwe muravye urugero rwa ruswa ruguma ruri hejuru cyane mu bihugu byinshi byo muri Afrika kurusha ahandi bitumwa niki abategetsi nabo bavuga gutyo bati icyo kibazo kiri hose mwo bishura ngo
imyaka maze mwaruno rugamba hari imvugo usanga iyo umuntu agomba gukwepa ikibazo aca azana ibyo turabibona ahantu heshi ni nko wa muntu yambaze kibazo kare aho kuburabi kibazo kiharaga carondera kugihindura ibi nivyo bibazo usanga muri Afrika rero ntibabona iyo ngorane kubera uyu mwina ikibazo kihari nuko bobo baraba inyungu zabo aho kuraba ikibazo mu maso bitorera umuti bobo baca baraba ukungene bakwepesha ibibazo nico kibazo kihari cyane kihari ariko biraboneka neza yuko atagihugu na kimwe ku isi turabye ingaruka mbi gishobora gutera imbere cyane ukikiba mu mahoro kitagwanije giturire kuko nkuko nabivuze giturire nikiri nicice ivyo byose navuze bya demokarasi ni hariho n'umutekano muke giteje umutekano muke mu bihugu ivyo abantu barakomba kubimenya hamwe umuntu avuga ati genda unyicire naka ibihumbi 50 ndabiguha 30 ugacho usanga ni ibintu bisanzwe igiturire rero ni kintu kibi ibihugu bidafasha ingamba ngo kizibigwanye Afrika nitwe fite imbere na gatoya mugabo nabantu ababijya nabo nabantu bakomeye abantu bose bagira ama traffic traffic ni kuvuga bimwe byo kudanda urudandaza rw'abantu urudandaza rw'ibiyayura mutwe urudandaza rw'ibi rwa traffic desetresime donc ni bintu usanga bigera kure nico gituma mbere isi yamaze kubona ko ari kibazo icishira amasezerano mpuzamakungu y'ugwanya giturire aba ya Afrika yose aravuga ingene ivyo bituro vyo ugwanya mugaba muri Afrika abayobozi bavyo badafashe ntubona nkubu bari ngaha mwumvise yuko mwirama turimwo leta zumwe za Amerika zemeye gutanga amamiliyaridi arenga 50 55 mbere kugira ngo azotanga mu myaka 3 kugira ngo bashobore kutuza ubutunzi ayo mahera nabo yatanga abantu bari mu ntwaro bagibiturire ntibizoshoboka ko amafaranga azoshobora gukora ibyo agomba gukora
nashaka ndababaze muri abo nyene abategetsi nko mu bihugu bitari bike muri Afrika biravugwa ko nk'abari mu batavuga rumwe na leta ubutegetsi buhavuye canke mu bihugu ntakiba makudeta abaje bavuga ati turaje kuteza imbere abanyagihugu gukuraho kurandurana n'imizi ruswa kushiraho intwaro ibereye kwerekana ko bafite umutima igihugu badafite umutima inyungu zabo bwite yamara kenshi uravye bashitseho haraho baca barusha n'abari bahasanzwe abandi bakavuga ati abari bahari barasahuye ni kuki natwe tutogira uko nyene ico kibazo kibandanije gute ubona itahirizo rizo bigiye
oya nta Afrika izoguma iri nyuma izokwama erega dufise ingorane ya sous-development yo mu mutwe nico nico kibazo kihari ntitushobora kubona inyuma natanze akaroro ka George Washington yarabayeho aravuga ati ndifuza ko Amerika mu myaka 200-300 yo bigeza ahantu abantu rero bagomba kumva yuko batahinduye ingene biyumvira changement de mentalité ntibizoshoboka na gato ko dushobora gutera imbere nico gituma twebwe mwishira hamwe urikome tuguma duhanura yuko uburongozi umuntu agomba kuza gutwara abandi hari ibintu agomba kubanza kwiyambura utari umuntu ateriyambura ikintu bita umwina umunoho indandende uyo muntu ataravyiyambura kugira ngo aze kwiyumvira gutwara abandi ni ikintu kigoye cyane nta muntu atwara abandi afise umunoho afise indandende afise umwina afise kwikunda birenze nivyo tubona mu bayobozi benshi ba Afrika ivyo rero bagaca bagerageza gushiraho ibintu byo kwa abantu batavuga kuko ivyo bitwita liberté civique ntibisubira kubaho abo bantu baca bagerageza kuzivya abantu bose no kunumya abantu bose kugira numwe ugasho sanga maradio ntavuga abantu bisanzuye n'ibindi kugira ngo bavuge ibyo bibazo ivyo rero niyo ngorane mbona ihari komeye cyane
wakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Igira hirya ariko mata. Ntiwe yegera ariko. Abanyabugonje ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwe bugo.
Yego rata. Uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo.
Ariko birasi muhumuruka mana.
Shofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi. Uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwe tu ni bugo.
Ndiye bugo.
Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapa papa. Combo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolence Agrola.
Mwananya kumviriza ikiganiro muri sanga aho muri studio ngaha i Washington DC ku Ijwi rya Amerika studio yindwi turi kumwe n'umutumire Gabriel Ufiraro yoboye ishyirahamwe Oricome ijejwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu Burundi akaba ari ngaha yitabye inama y'iminsi itatu ihuza abayobozi ba Amerika na Afrika ku bijanye n'iterambere yatanguye ku munsi wa kabiri w'indwi kabirangira no munsi wa kane akaba rero yatumiwe ku ruhande gobaserukira amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Innocent Nduwimana. Innocent uratwumva?
Ko ndabumva cyane.
Innocent uduhamagaye urihe?
Ndiga mu gisaka cyabo cyumvira mu kanyoshe.
Ikibazo icyumviro?
Ikibazo n'icyumviro kubwo igiturire mwari ko muravuga. Nashaka kuvuga yuko ano mu Burundi igiturire n'ikizofa kiheze kubera hariho igiturire cyinshi birekwa nk'abastane nko mu nino minsi nk'akarorero perezida wacu ndayishemeye araheruka kuguma anyonora abakura ku butegetsi nk'aba musitanteri cyane cyane abageza ngo ntaterambere rihari ntacyo ndaba twebwe nko mu ikomine y'iwacu nko musitanteri yahari kuva nko muri temerikeze akica kubutegetsi gushikana uwo ntaterambere turabona mu ikomine rihari mugabo baheruka kumukura muri kuno kwezi guheze baramufunga nyumva ngo arafunze kubera ngo yanyoneye ngo amafaranga menshi mu ikomine mugabo nkabona n'abaza babasubirira bose baguma birira nta kintu kinini baza bahakora nk'akarero nk'isoko bubatse muri temerikeze kugera n'ubu iracyari ku mushinga n'ubuza ngo ayisubirire ngo kugira ngo uduge akubwira ko atamehera ngo yaje asanga mu kigega nkasaba yuko abantu bose bokura ngo baje gusubirira abandi bokora bakageza aho abandi bakojeje kugira iterambere riduge kandi bagakurikirana n'ibyo bahasanze bitarubakwa nkaba nkashimira nk'umukuru w'igihugu nk'uko agize iminsi abikora abo nyene bashiraho basubirira abandi bakaraba nabo nyene iterambere babageze ko bakadoza je ndababazwa cyane nk'umwikomere nk'iwacu nta kimwe kitambere hari abaza bose batabirira nta isoko amabarabara byose je ntacyo mbona nkumva nkasaba nk'abose babasubirira bagatunganya ibintu neza bagatanga nk'amaraporo ibintu bikagenda ku murongo niho byo babyiza ama hashimira nkati nkamwebwe mwaduhaye nk'imirongo kugira nk'ibibazo byacu n'ibyiyumviro bigashika kure
ndabashimiye yari Innocent Nduwimana mutumire
ibyo avuze nibaza yuko ashikiza icyumviro kandi cyumvikana mugabo je wicumvuga kandi tuguma tuvuga nibyo n'ukuri umukuru w'igihugu turabona ko afise intumbero nziza arafibivuga mbere mwashaka kuba arafise n'umushikira nganje wa mbere agerageza kubivuga mugabo hari ibintu bitatu abo hejo bagomba kubanza gukora imbere y'ibindi byose kugira ngo abo bantu batatu babanze kubahana ubwa mbere nuko baza kwerekana ubutunzi bwabo bose uko ari guhera ku mukuru w'igihugu icegera ciwe umuntu umwe wenyine niwe amaze kubwerekana kandi amateka baha iminsi 15 gusa urumva rero ibyo batarabikora naho atakintu bizogira mugabo ni symbolique nibabikora ikindi naco gira kabiri nuko bagomba kureka kudandaza benshi muri leta kandi hejuru nabadandaza nibareka kudandaza kuko amateka arabibabuza kandi urumva none bumva bazori ha makori gute erega bica bigora ikigira gatatu uno munsi nagenda babwire mu Burundi hamwe hogira umutegetsi cyangwa umusuku wo hejuru agira ivyo yonona mu gihugu ntasana nimwe harishora kumucira urubanza ikintu bitarahote ku do justice leta yarase ubwishiraho hari uno mushikiranganye mbere w'ubutungane yigeze kuvuga ati ivyo yoshira nizofigiye kuko yo have ihunga abanyinzego murumva tukimwivyo byiyumviro bizogora gose cyo tuvuga cyose sangara majambo gusa hagomba rero gufatwa ingingo zikomeye zituma igiture kigwanywa ikindi kigira gatatu twibaza kigira kandi kigomba gukogwa gihambaye nuko umukuru w'igihugu ivyo avuga yogerageza guca arondera abahinga umugwa abahinga bakomeye ari ngaha muri Amerika uno munsi twebe twagira dusabe nturazi nkuko nikiganiro bacumviriza nagenda aronde yasavye ico nokwita appui technique aronderere expert abakure nga hari bigugu
vyo abahinga
abahinga abarondere asabe leta zo muri Amerika zimufashe urwanda rwarabikoze n'abandi barabikoze bashobye gutera imbere kuko umuntu aremera nibaza ko bizoshoboka bagende bamufashe kugira ibyo twitare reforme profonde hanyuma bigishe n'abarundi ingene bashobora kuzana impinduka mu butungane mu bisata bitandukanye ndemeza ko igihugu cyacu kizoshobora gutera imbere mugabe ivyo bitabaye bizogora gose
Asenme niyo nsaba ari ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva cyane ndabumva
uduhamagaye uri he Anselme
ndi bubanza mu Burundi rubanza mu Burundi
ofisi kibazo icyumviro ushikiriza
bo musanzwe ni ntererano nashaka guterera uyo muhinga wacu aserukira ishyirahamwe rya Rukome Gabriel Rusiri kwanza mbere mbanza nkamushimira kubona yarashoboye gutorwa muri bamwe bashoboye guserukira amashyirahamwe yigenga mu gihugu cy'u Burundi muri iyo nama yago wa yatumiwemo nani abakwizatunga kumwe n'abategetsi b'ibihugu bitandukanye bye muri Afurika harimo na Amerika bo ndamushimiye cyane vraiment n'ukuri ni byiza cyane ko tukona yaratumiwe nk'umuhinga kandi nk'umuntu n'ukuri ijambo n'igihunda mu gihugu cy'u Burundi vraiment arakora ibikorwa nka kandi vraiment araterera cyane mu byiyumviro biteza imbere igihugu cy'u Burundi ama nk'intererano nanjye nagira mbere nk'uvuga ku kintu kijyanye na cyane cyane uburimyi n'ubworozi musanze aha mu gihugu cy'u Burundi biharo birebire cyane rwose novuga bigera mu 90 n'ibindi biharura ko umurundi abayeho kubwo kurima no korora rero je novuga cyane cyane ku kintu kijyanye n'uburimyi n'ukuri kubona umurimyi aha mu gihugu cy'u Burundi ageze ahari n'ukuri novuga ko uburimyi buracari nyuma cyane rwose nanjye nsoma mu bintu bijyanye n'ikiganiro nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ibintu yashoboye kwandika bijyanye n'ikintu n'ikiganiro yashoboye gukoresha aho asanzwe ari mu y'inama ya Goa ahavuga ko mu Burundi tukirimisha amaboko ko rero uburimyi butaragira butaratera intambwe musanze nize cyane rwose kubera uburimyi mu gihugu cy'u Burundi ntabwo buratera intambwe ariko rekwege nk'abarundi twagerageza ariko mugabo nk'intambamye cyane cyane mu kintu kijyanye n'uburimyi ukuri abarundi turacyafite intambamye ikomeye na cyane cyane nasaba leta cyane rwose yuko kuko icyiyumviro cyari kije cyo kubona ko umurimyi yarafite gutera intambwe nasaba ko inama nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yoza yize izindi nk'imyanyuro zotuma umurimyi ngiye gutu Burundi atera intambwe na cyane cyane twese twacyahimisha amaboko matungo yarazimbye abo ndatakise mumbabare gatoya n'inota 3 mwamukote cyane
nta minota 3 gerageza heraheze ko harabandi barindiye ku mirongo kandi ikiganiro giteza kubandanya bivunagure mu munota umwe canke imisegonda bivunagure cyane mu munota umwe nturenze
yego niko ndavuga niko ndavuga ati kintu cy'uburimya kuba mukuru cy'igihugu cy'u Burundi akishimikire ko cyane gose na cyane cyane n'aba bahinganya ku Gabriel Rukira ariko arasaba ko boza kugira ngo bapfuye bifate bagerageze kugira gufasha kugira ngo umurundi mu Burundi yisandure mu bintu bijyanye n'ibyankenerwa ko nacyo nyine cyokorerwa kugira ngo ibisata bigoyagoya na cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu bisahirizwe umusanzwe mu burimyi tubakenera byinshi cyane rwose mu burimyi kenshi ugasanga byaragiye ko amakori tukatozwa amakori ye y'agasakisaki bo mu byo dukoresha mu byo twimbura byo turumva usanga ari akajagari
murakoze twabyumvise
kuko uko ari igisata gikomeye cyane rwose mu buzima bw'igihugu abarimyi tugirene ni ukundi twongera tugirene dusahiri duronke byankenerwa kandi
bitapfunayaho umurimyi agenda murakoze cyane yari Anselme Niyonsaba muri make ico cyumviro ashikije mwa kibonye gute
iki cyumviro ni ciza cyane kuko ahubwo nizere ko byukuru abariko kubona umukuru gwo bariko baravyumva ni barondera bahinga baba nakaryo keza byukuri nakaryo keza mu Burundi hari abantu bacugaye mu mitwe bamwe bari mu ntwaro bavuga ngo abanyamahanga baje ngo baje kubatwara nibagerageze bakora ibishoboka byose kugira ngo bazana ba rezexpert abahinga babafashe mu bisata bitandukanye nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane namwe nimwabona akajyo n'ukuri mutubarize abari mu ntwaro igituma batarondera abahinga kugira ngo baze babafashe kandi birashoboka ndemera neza ko Burundi bushobora gutera imbere Afrika irashobora gutera imbere mugabo bizova n'intumbero n'imbono abatwara bafise igihe bazaba bagifise gusa kuraba kugarukira kuvyo baronka bonyene bizogaruka dushobora gutera imbere hanyuma Amerika kubereka iteye imbere nukubera diversite nukubera abantu bavuye hijya no hino bakayiza kuyibamwo uburaya butera imbere kubera iki mugabo twebwe turi yugarana ngo atwi wacu nta munyamahanga dukeneye ivyo bintu ni ibintu by'abantu bato cyane mu mutwe mumbabarira ndabivuge gutyo oyi abantu bagomba kumvuguruka bakiga bakabona yuko la diversité no kuvuga ubutandukane bw'abantu ni inyungu n'umugisha ni ikintu cingabire sikivyagomba kubikibaza twebwe rero abarundi nibemere baze kuzana abandi babafasha
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Bethlehem ndiho kubgayo uratwumva
yego ndabumva cyane
uyu hamagaye urihe
nda ijumbura
ufise arabumva mufise ikibazo mushikiriza mubaza n'icyumviro mushikiriza
yego gambere bonaga ndamukengurukire ndakunda gukwikirana cyane ibyumvira terera na tatikana avuga ku bijyanye n'uburyo inzego zimwe za leta ziba ziri kuzibifata hama nagira nanjye ndamutera intege mvuga komite gusa nubwo mbona bimwe bivuga mu gukamengo nta bintu byinshi mbona biri kubirahinduka ku byo aba yavuze ko ariko ndizigira yuko bimwe birimo amakomantere atanga bayabona kandi azobiri guhinduka ama gusa nyine njye nta kintu kiri mu byatare kumutera intege tukamukurikirana cyane kandi n'ukuri ibyo akora n'ukuri n'ibikora inka bivegeze imbere n'imperuka n'agashimingira ngo azoka arumva andikingire cyane n'icyo mugira ibihe byiza
turabashimiye yari Bethlehem ndiho ku bwayo Jean Marie Vianney Bukuru ari ku murongo uratumva
ubwo ndumva
uri he
ndi kugendera mu gosha
ikibazo icyumviro
nyerano ndabaha hanyuma ejo nabashikiriza kuri ibintu bibiri
muduge ku ijambo
alo
ndabumva
oke ibwa mbere ikintu cya mbere cyo kibiza ni kandi kijyanye ni n'ubwo buri byo uvuka yaraje kuvuga icya mbere twebwe muri iki gihugu cyacu giye kuraba nk'u Burundi ndavaro biragoye ukuntu ungeni gihugu uburimyi bwoba no fondema y'iki y'ubutunzi muri rusange mu kikubera iki kubera ugiye kuri mu bindi bihugu usanga bari mahantu hanini ya cyane kandi aho bari mahanini ya cyane ugasanga ni mu kiyaya rero pari konti no mu gugu cy'iwacu burya twubatse mu kiyaya ayo matuza kurima mu misozi naho umvura yagwa hakavimo ukura ehoziyo ugiye ugakakura ari gatanga iki bwa buryo bwose buza kujya kugwa hehe kugwa muri pene nazo zubatse mu inzu amazi aba ari amakanode kwa makanode irigasiyo amazi yose ateraja hehe akiyaja muri Tanganyika no mu bindi biyaga purudirike yuko uza gusanga rero tugahavuye umwimbu hafuye ibyimbugwa aho utangiye umwimbu ukomeye cyane niho twubatse inzu rero byogorana kuri twebwe uburimi ubishingiye by'ubutunzi bwacu ahubwo ndabona leta yo kwigingemo bishobora kurondera ibindi bintu dukuramo uburyo n'amahera icyo cyari icyumviro cya mbere halo
ndabumva mu nyarutse ku cyumviro cya kabiri
okay cya kabiri cya cyumviro kivuga yuko ubundi biragoye kuko ugiye kuraba mu kuri bya n'ibyo by'igiturire ino muri Afurika muri Afurika tugana n'abacu mu Burundi gusa n'u Burundi ni bintu bigoye by'uko twabirandurana no mudi kuko ugiye kureba mu bindi bihugu biteye imbere umuntu imbere y'uko yinjira mu butegetsi agitongwa iprezante patrimoine yiwe hano patrimoine yake ayitezanse akaba ati umuntu yinjiye afisiri hanyuma yinjiye afisiri cyangwa umushahara ahembwa n'uyu amabenefisi aronka n'aya hanyuma mu myaka ibiri ku mushahara we afite mbega bino byaramuperemeta kurunga ubutunzi afite uno munsi ibyo rero mu Burundi nk'uko urongoye rikomeye hagiye kwivuga mu bindi byo ntibihaba mu Burundi gusa n'ahandi hamwe na hamwe hama gusa byo bavuga yuko umujyi wa byose ari ikintu umujyi wa byose ni icyo no kwitwa icyo afata gitero mwa kumva jewe jewe hamenga jewe nyine jendose na naho kamenga yarose jendi iyo kamenga na kayari rero icyo kibazo mbona kihari ahubwo urano yavuze ngo dushire imana imbere iyo mbabona nk'abantu bose bakunda gusenga tuba dukwiye gusengera Afurika yacu tugasengera abatware bacu kugira ngo umutima wa jewe yuko n'ubumenga ni jewe nyine ngo bagutere imbere banaka iyoboro nka jenyaro mu nyuma ntacu ukahava kuko hatubwiye umutima wa jewe
tuwabumvise ku cyimbiro
ikindi kandi cyane halo
ego umwanya uri kura tujana twumvise ibyimviro ushikirije reka ntuyarenze
ego harima ikindi nuko kandi ikindi nuko dukenye ego niko bice bitwiza ku bukene nawe ikindi kandi iki uko umushahara basanga bahibwa ni muke rero ari ku muramu nka cyangwa cyangwa desamire akengeza kuri wa mushahara no kuri bwa buryo bukeye basanzwe bayeho urumva ko nayo wasanga wabikoze kandi ucapeza kubikora nico rero biva ko gusa rero numva inyangingo nyamukuru nuko abantu umutima wo kwikura niwo tuzi gutuma kuri byose ino n'abandi babakinye muganga cyangwa abikora
ndabashimiye cyane ico cyimviro
nibaza ko atacu no bivuga ko kuko ni ibintu byumvikana ahubwo nagira nongere ko gusa nanje mvuge nti Sokrate umugiriki yabayeho w'umufilozofe haraheze imyaka irenga 2000 mbere n'amajana 5 hafi niwe yashitse ikintu gikomeye cyane ko atamuntu yarakuye kuza kurongora abandi atabanje kuja guca mu ishuri ry'uburongozi kera mu bugiriki yarenda kumara imyaka 2 ariko arigishwa ingena zorongora abandi bakamukuramo uyu mutima bise Romwa bakakimukuramo nta muntu yaza kurongera abandi afise umwina nticarazira afise ubwirasi bimwe bya très honorable bya excellence ivyo byabanza kumuvako akumva ko agiye kuba umusuku w'abandi ariko ubu byabaye igihushane n'ikinyurane ivyo rero nibaza yuko ari ingorane ikomeye gose haguye kugaruka yo mateori ya Socrate kugira ngo tugire abarongozi tugire abasuku b'abanyagihugu naye handi hoho n'ukuri Afrika iragowe cyane mugabo ndemera ko bishobora guhinduka kuko hariho aba ugwaruka rufise imbono nizera neza ko atazoguma bavyemera ngo bigende gutya aya
hari ikibazo wigeze kuvuga ni ikibazo kimaze iminsi ikibazo cy'ibitoro mu Burundi ico kibazo ico bakirimo ruswa
ikomeye cyane none nk'ubu mu tubarize isosiyete yatowe yitwa Prestige murazi kintu bita monopole no kuvuga nk'ubu bafashe iyo sosiyete yitwa Prestige Ramar bayihereza amafaranga y'amadovize yose yonyene ayandi masosiyete ari ngaho uwo babaza uti mbega yatowe gute haba mahiganwa yagizwe nabande komisiyo yize kugira ngo ico niyihe ibintu byafatwe ko nibi ntibibaho ni kibazo rugikomeye cyane ivyo ntitwibaza ko bishobora gutangwa gucyo gusa takintu nakime kiba muri leta babajije ntarimo ashaka kuguhinyisha mugara n'ivyo bihari uno munsi ibujumbura imirongo ninanzi ahantu hose nivyo ibitoro bira byaraduze mugabo si nkiwacu wacu byarabuze sukuduga gusa murumva rero ko ivyo ari bibazo bikomeye ubivuze ko umenye uko zingwe mujisho kuberike kubera cyungu twabantu kubera ivyo abantu bafunguramo ni ivyo bibazo bihari iwacu ivyo rero vya monopole biri no mu by'uburimyi ivyo imyavu ni monopole ibijanye n'intuzenya ni nivyo by'ibitoro ni monopole ibijanye n'amasoko ya leta ni monopole n'ukuvuga hari bibazo bikomeye cyane bijanye n'uburongozi mu gihugu cacu umukuru w'igihugu atemeye ngo atimbisha umutima ivyo bintu abikureho yumviriza abahinga bamufashe ndakubwije ukuri bizogora ko dushobora gutera imbere n'uyu rero n'umwanya wo kuvyiga ibikubivuga ndazi ko ari nko gutaraga hanga mugabo ntakundi hako umuntu afa nkimbwa yopfuma yemera gapfa nk'umugabo gaba akaba yavuze agomba kuvuga
yego mwavuze ukugene igiturire kizingamika ubutunzi n'iterambere ry'ibihugu mwo bisigura ku bari ko baratwumviriza neza ingene uburyo bizingamika iterambere
amahera ibiturire bizingamika iterambere n'ubutunzi bw'igihugu kubera amafaranga ari kuza gufasha mu iterambere acaja mu kagwi k'abantu kandi amafaranga ntasirikira ntagenda mu banyagihugu haca haba kimwe twita mu gifaransa la tesorisation no kuvuga abacaza kuyanyegeza mu bigo ahantu hehe ugashusanga rero harabaye ingorane ikomeye cyane yuko amafaranga atashobora na gato yakuza gukora ibyo agomba gukora hanyuma ugashusanga abo bantu baratunze gusunzya igihugu ako kagwi k'abantu usanga karatuze gusunzya igihugu kandi umuntu wese agira ibintu akorako baramwica baramumerera nabi niba usanga batwara amareta mu bihugu bimwe nivyo bibazo nibaza ko bikomeye cyane bigomba gutorerwa umuti mugabo nababwiye kuri giturika itagarukira gusa mu bijanye no kuzingamika iterambere birazingamika demokarasi birazingamika ibibazo by'umutekano birazingamika aboro birazingamika ubutungane ibiturire n'ikintu kibi cyane mu gihugu n'ikintu kibi abantu rero ntibigera bafata umwanya ngo bavyumvire ko cyane cyane abantu bagiye gutwara abandi ndababwije ukuri badasubijeho ryashuri ariko ndavuga ryabayeho igihe cya Sokrati haheze imyaka 2000 iryo shuri ngo risubire abantu banze bige babakuremwo kajya gatima kumwina n'umunoho bizogora ko bashobora gushika kure kuko jembo numengo mu Burundi twaratewe mugani tubibona
abari mu mashirahamwe nk'aya haranira inyungu z'abanyagihugu ntiyorohekwa mu rugamba barimwo kubakurikirana ibintu ndibaza namwe ko mubibona nko mu mashirahamwe yanyu ubwo rugamba murimwo gwo kugwanya ibiturire ntihazogera igihe mukumva muracitse inkokora
kugira
atanyishu zitogwa amajambo avugwa nkuko mwabivuze ibintu ntibishigwe mu ngiro
ntimwibagire yuko mwishyira muri kome je maze amezi ashika kuri atandatu ntahutse Burundi maze imyaka n'imyaka iburaya irenga itandatu hari abantu bashika kuri batatu muri uri kome banze kwicwa je maze guhunga incuro n'incuro maze kuhagwa kwicwa kenshi ka cane ishano cyose cyo gufungura hariho hose cyo gufungura cyo cyose no kuvuga tugenda nk'abapfuye mugabo nabivuze burya iyo udafise ikintu ushobora gupfira warabayeho numva kutabuzi ni gituma warabayeho iyo utagira ikintu ushobora gupfira mu buzima nukuva kutabuzi gituma warabayeho ntitwabwira ngo dufungure ngo tubeho gutyo gusa natanze akarorero kaha muri Amerika turi uno munsi George Washington yarashizeho ibyo agomba gushyira numva bigenderako nyamara tuko turavuga Socrate nuko ibindi ko ndavuga ejo ndashobora gupfa ntibisanzwe mugabo ntibizohera ndiko ndabivuga abantu ariko baravyumva abantu b'umwina badatujwe mu gihugu suko umuntu ari umuprezida gacha bumweranda suko umuntu abari mushikira gacha bumweranda abo bantu bagomba kumva yuko atarutumana bari ngahugira ngo bakorere igihugu batari ngahugira ngo bakirye
mu ijambo rimwe tuziranya akanya gatoyi cyane imisegunda mu rugamba mumazemwe igihe hari intambwe nantoyi mubona ziriko ziraba
intambwe nuko bivugwa nkubu dufite umukuru w'igihugu bivuga ico kirahambaye cyane ariko tumusaba yuko aheje kubivuga nafate zijya ntambwe zindi twavuze avec une méthodologie n'ubuhinga arukoresha abahinga hanyuma kugira ibyo bigende neza turiteguye kumufasha
Turabashimiye yari umutumire wacu Gabriel Ufitiri twatumiye muri studio indwi yo ku ijwi rya Amerika ayo wishyira hamwe Oricom rijejwe kugwanya ibiturire n'isesa gugwa rya amatungo ya leta mu Burundi yari yaje mu nama y'iminsi itatu bihuza abayobozi ba Amerika na Afrika kubijanye n'iterambere rikibera ari Washington DC yatangiye kwa kabiri w'indwi w'iyindwi irangira no musi kwa kane akaba ari muri bari batumiwe nk'userukira ishyirahamwe rijejwe kurwanya ibiturire mu Burundi Oricom. Turabashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro, abahamagaye bagashikiriza ibyiyumviro bakabaza n'ibibazo, mubandanye gukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza.